Exercise 4A.
Umutuka. Umutuka wawe. Umutuka wawe mwiza. Umutuka. Umutuka wawe. Umutuka wawe mwiza. Imituka. Imituka yawe. Imituka yawe myiza. Umushumba. Umushumba wawe. Umushumba wawe myiza. Abashumba. Abashumba bawe. Abashumba bawe beza. Isuka. Isuka yawe. Isuka yawe nziza. Amasuka. Amasuka yawe. Amasuka yawe meza. Ikintu. Ikintu chawe. Ikintu chawe chiza. Ibintu. Ibintu vyawe. Ibintu vyawe vyiza. Impuzu. Impuzu yawe. Impuzu yawe nziza. Impuzu. Impuzu zawe. Impuzu zawe nziza. Akazi. Akazi kawe. Akazi kawe keza.
Exercise 4B.
Imituka. Imituka yanje. Imituka yanje mike. Imituka. Imituka yanje. Imituka yanje mike. Abashumba. Abashumba banje. Abashumba banje bake. Ibintu. Ibintu byanje. Ibintu byanje bike. Amasuka. Amasuka yanje. Amasuka yanje make. Impuzu. Impuzu zanje. Impuzu zanje nke. Ibitabo. Ibitabo byanje. Ibitabo byanje bike. Amapikipiki. Amapikipiki yanje. Amapikipiki yanje make. Utuzi. Utuzi twanje. Utuzi twanje duke.
Exercise 4C.
Imituka. imituka yabo imituka yabo myinshi imituka imituka yabo imituka yabo myinshi abashumba abashumba babo abashumba babo benshi abakarani abakarani babo abakarani babo benshi amasuka amasuka yabo amasuka yabo menshi amapikipiki amapikipiki yabo amapikipiki yabo menshi ibintu ibintu byabo ibintu byabo byinshi impuzu impuzu zabo impuzu zabo nyinshi
Exercise 5 columns 1 and 2
uyu mushumba uwundi mushumba uyu mushumba uwundi mushumba aba bashumba abandi bashumba umuduga uwundi muduga iyi miduga iyindi miduga iri kinga irindi kinga aya masuka ayandi masuka iki kintu ikindi kintu ibi bintu ibindi bintu impuzu iyindi mpuzu izi mpuzu izindi mpuzu uru rubangangwe urundi rubangangwe akakazi akandi kazi
Exercise 5, columns 2 and 1.
Uwundi mushumba. Uyu mushumba. Abandi bashumba. Aba bashumba. Uwundi muduga. Uwu muduga. Iyindi miduga iyi miduga iyindi suka iyi suka ayandi masuka aya masuka ikindi kintu iki kintu ibindi bintu ibi bintu iyindi mpuzu iyi mpuzu izindi mpuzu izimhuzu.
This is the end of the recorded portion of exercise 5. Exercise 6A, columns 1 and 2.
Abashumba benshi. Abenshi. Abashumba benshi. Abenshi. Imiduga myinshi. Imyinshi. Amasuka menshi. Amenshi. Ibintu byinshi. Ibyinshi. Ibitabo byinshi. Ibyinshi. Impuzu nyinshi. Inyinshi. Akazi kenshi. Akenshi.
Exercise 6B.
Abashumba benshi. Abenshi. Abashumba benshi. Abenshi. Abashumba bake. Abake. Abashumba beza. Abeza. Umushumba mwiza. Umwiza. Umuduga mwiza. Umwiza. Imiduga myiza. Imyiza. Imiduga myinshi. Imyinshi.
Exercise 6C.
Amasuka menshi. Amenshi. Amasuka menshi. Amenshi. Amasuka make. Amake. Amasuka meza. Ameza. Isuka nziza. Nziza. Ikintu ciza. Iciza. Ibintu byiza. Ibyiza. Ibintu bike. Ibike.
Exercise 7A, columns 1 and 2.
Abantu bake. Abantu bake cyane. Abantu bake. Abantu bake cyane. Abantu beza. Abantu beza cyane. Abantu benshi. Abantu benshi cyane. Ibitabo bike. Ibitabo bike cyane. Ibitabo byiza. Ibitabo byiza cyane. Ibitabo byinshi. Ibitabo byinshi cyane.
Exercise 7A, columns 2 and 1.
Abantu bake cyane. Abantu bake. Abantu beza cyane. Abantu beza. abantu benshi cyane abantu benshi ibitabo bike cyane ibitabo bike ibitabo byiza cyane ibitabo byiza ibitabo byinshi cyane ibitabo byinshi
Exercise 7B, columns 1 and 2.
Ibintu bike. Ibintu bike. Ibintu bike. Ibintu bike. Ibisagara bike. Ibisagara bike. Ibintu byiza ibintu byiza ibisagara byiza ibisagara byiza ibintu byinshi ibintu byinshi ibisagara byinshi ibisagara byinshi
Exercise 7B columns 2 and 1
Ibintu bike Ibintu bike Ibisagara bike Ibisagara bike Ibintu byiza ibintu byiza ibisagara byiza ibisagara byiza ibintu byinshi ibintu byinshi ibisagara byinshi ibisagara byinshi
End of Unit 3.